Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Kwisi hose tu live kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Burundi mu mpera z'ukwezi kwa munani yarashizeho amabwirizwa ajanye no kurungika hanze abakozi bato bato na cane cane bagizwe n'abakobwa. Abazorungikwa gukora bazorungikwa mu bihugu vya Arabu bitandukanye nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi. Leta y'u Burundi ivuga ko izohungukira kubera amakori bazotanga n'amafaranga bazorungika mu gihugu cabo. Yamara amashiramu y'abakenyezi yo yabona ko ari urudandazwa rw'abantu kubwo Burundi, ariko amasezerano n'amategeko agizwe n'amabwirizwa agenga igikorwa co kurungika abakozi hanze azofasha mu bitandukanye. Turabigaruka ko rero muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi, aho muza gutanga intererano zanyu zitandukanye. Amatelefone ni yadukundira, turaza gukubitira muri Oman kugira ngo tuvugane n'abapfasoni bahari batubwire uko babayeho, ingene bakiriye ayo masezerano, ico ariko arabafasha ariko hagataho. Fokode shahamwe Fokode gera bikoze ko ibitandukanye ubushakashatsi bwimbitse. Twabatumiriye Pacifique ni nahaze tuza kubana mu gice gito cha kino kiganiro kugira ngo adusigurire ico bashobye kubona muri ayo mategeko atandukanye. Pacifique ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga, kandi mwakoze kuduhura umwanya.
Nje ndabashimiye mwandumiye kandi ndabaramukije n'abariko baratwumviriza bose.
Ego ayo mategeko mashasha masezerano Uburundi iheruka gushiraho yo kurungika abakozi muri bake bayaronse, kuko dutegura iki kiganiro twagerageje kuraba mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo kibarizwa mubwira ngo dusore kuronka kopi yayo, ariko badutumira kuza kubisomera mu gihugu cy'u Burundi. Twari twashimiye kuba nabangaho kugira ngo nabo badusigurire ntibahabonetse, byari kuba byiza tubafise mugabo nta kundi. Mwebwe muratubwira bike mwashoboye kubonamwo mukesha ubwo bushikiranganje isoko ryanyu zitandukanye. Ayo mategeko aravuga iki muri rusangi, akarusho kahari nakahe?
Ayo mategeko umuntu ayasomye ahanini ahagaze cyane ku mashyirahamwe mashasha azobajejwe kurondera bene abakozi n'imigenire ayo mashyirahamwe azobafitaniye na Leta. Ntabwo aya masezerano ubona ko gato cyane ku nyungu za kuvuga abakenyezi mugabo burya harimo n'abagabo. Ntabwo bibitse cyane ku Barundi
usanga Pacifique. Mudutunge gato, turumva telefone itari kwirarengana neza. Nsabe muhinga bw'ivyuma babakureho gato hama bongere basubire bahamagare kugira ngo dushobore kumvikana neza. Amaje turumva adasohoka neza. Je Donne Trubahira dukundiye muhinga bw'ivyuma yongera asubire guhamagara Pacifique kugira ngo adusigurire neza ivyano mategeko. Mukurindira tunabatumire ku mbuga ngurukana bumenyi zanyu zitandukanye kugira ngo mushobore kutubwira ico mwibaza kuri ano mategeko azoba agenga guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ibihugu vy'abarabu. Witwa Jean-Marie Ndagijimana yansavuga ngo twebwe turafise uwahezeyo kandi amatwa dusumira afashwe n'abigose kandi n'ivyo kuko nta telefone mu gihe cy'imyaka itanu amazeyo bigeze bamwemerera gukoresha bosi wiwe yumviriye rimwe rimwe mu mwaka aramuduha tukavugana akavugarira n'agahinda kenshi nahimana gusa. Uyu ni Jean-Marie Ndagijimana ntiyavuze ariko uwabo aho aherereye muri ivyo bihugu vya barabu. Jaja Chamad ati none bosi wiwe ntimufise nimero yiwe nikico tuma mutamutabariza ako kabazo kari muko tuza kubaza abigeme babiri tukiriko turarondera bari batwemereye ko tuza kubana muri kiganiro kugira ngo bashobore kuduha umuco w'ubuzima babayemwo muri Oman. Pacifique ni nahadwe aragarutse sangwe kaze kandi Pacifique.
Ego murakoze.
Ego wi telefone turumva kwisohoka neza. Mariko muratubwira rero yuko ayo mashirahamwe ayo mategeko agenga amashirahamwe mashasha gusa mubandanye muduga kwijambo.
Ego aya masezerano twebwe tuyasomye tubona ari amasezerano ahagaze cyane ku migenderanire ya leta n'amashirahamwe azobakora ibyo bikorwa by'ukurungika abakozi muri bijya bihugu cyane cyane ibihugu binabyo bijya byamaze kugiranira amasezerano n'u Burundi by'uko hari abakozi b'Abarundi baza bararijamo. Nko muri kino gihe igihugu tuzi ko cyamaze gukora ayo masezerano kivugwa cyane ni Arabia Saudite. Ariko iyo dusubiye inyuma twe tukaraba ingende twagiye turatohoza kuri ibyo bibazo, ibibazo cyane cyane bifiswe n'abakozi Abarundi kaze twaje turavugana wasanga bari cyane nko mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, bari gize nuko bari no muri Kuwait, nibo batubwira ibibazo bafise bakanasaba ko bubaho amasezerano y'u Burundi n'ibyo bihugu kugira ngo ayo masezerano akingire abo bakenyezi. Ariko ibyo turiko turabona nk'uko cyo ndabigaruka ko kubyo nabonyemo nuko leta irondera kuronka amafaranga yahora twagwa naba baguri twe tufata ko bagurisha abo bakenyezi nayo igashaka kuyaronka ko
hanyuma kandi wumva ko abo bakenyezi nabo nyene ubwabo bari basabye ko habaho ayo mategeko abakingira nagira ko ca kuba ukwiruhutsa ko babisavye hama bakabironswa.
Mu bisanzwe iyo abantu bafise ingorane hanyuma akabaha amategeko aza kubafasha bisaba ko leta ivugana n'abafise ingorane nyene bagahiza bakayibwira izo ngorane izo arizo. Ariko aya mategeko yashyizweho abakenyezi bari muri ibyo bihugu batabanje kubazwa mbere mu nama nshingamateka aho bariko bariga aya masezerano bene aya mategeko ndimo ko babagije umushikirangandi w'intwari yo hagati mu gihugu kwa aya mategeko yasiguriwe abo bakenyezi nuko bazoja kuyabasigurira. Icyo gihe umushikirangandi yishiye ko ari amategeko menshi cyane atorwa mu gihugu atabanze gusigurirwa ayo berekeye. Aha rero niho nashimika nanjye ngira nti buriya nk'uko uwitwa Mahatma Gandhi yakunda kubivuga amategeko afatwa nyene byatabanje kubazwa
ingingo
usanga aje gufasha nyene byo.
Ingingo irimo itarikwiye kujamwo ku bwanyu niyahe ingingo iyo babazwa bari kuba babona ko itogiyemo hakajamo yindi nimba mumaze kuvugana namwe mu babaserukira n'inkiza hega Pacifique muri ayo mategeko yose
cyane cyane ngaruke ku bibazo bari bafise kugira yerekana imwe ibyo bibazo bitafatiwe ko ikibazo nyamukuru bagira abari hariya nuko bamwe usanga bakora amasaha y'umurengera ugasanga umuntu ashobora gukora amasaha 18 ku munsi cyangwa agakora amasaha 20 ku munsi. Ikindi nuko wasanga ari akazi kenshi cyane ugasanga umuntu afite inzu y'ama etage ataheza kugirira isuku habamo abantu benshi akabamesurira akabafungurira ku buryo nyine umunsi wose awoheza atikoma kandi ntiyigera aruhuka mu ndwi indwi yose akora iminsi yose uko yabayeho ataruhuka mu bintu bimeze gutyo. Ikindi kibazo bakunda kuvuga ni uguhembwa amafaranga rimwe na rimwe usanga ari make bagereranije n'abava mu bindi bihugu ugasanga bavuye mu Burundi ntibahembwa nk'abandi ugasanga hari aho batanahembwa bamwe barangije ibikorwa hakaba ikibazo cy'uko babafatira za pasiporo iyo bahegije akazi banse kubahemba n'abagize batereka dutahe bakavuga ati ntimushobora gutaha mudahegeje imyaka mwategerezwa gukora bakacare bapfunga pasiporo zabo ugasanga ariko agira ingwane zingene bataha abandi ugasanga bari ko bagurishwa inshuro nyinshi bagurishwa n'ayo masosiyete yabatwaye ukava mu nzi ntibaguhembe bahagutwara mu yindi ntuhembwe
ugasanga tugarutse nko ku kibazo tugarutse nko kuri iki kibazo cyo gukora amasaha menshi amategeko mashasha ntaho atomora amasaha umukozi azatwa ntatomora amafaranga
bitakoreye ku bibazo byabo bakenyezi nta na hamwe havuzwe amasaha y'akazi ingene bazo yara
kuvyerekeye naho amafaranga bahembwa
kuvyerekeye amafaranga bahembwa niho hinjiramwo ikintu bano bakenyezi nabo kibashavuza gose kuko ayo mategeko avuga ko ayo mashyira hamwe ategerezwa kugurura muri banki nkuru y'igihugu ikonte icako amafaranga yavuye hanze leta igashaka ko amafaranga abantu bakenyezi bazohora bahembwa yose azocaca kuri iyo konte mu Burundi maze amafaranga bakaca bayaronka mu Marundi ibyo nabyo bazize bicari kwega urazi ngene ijya BRB ivunja amafaranga yo hanze baca bisanga bariko baratakaza gose amafaranga by'ukuri baba bakoreye ku buryo rimwe na rimwe bashobora kwisanga bageze ku rugero ayo bakoreye nayo baheze bagahembwa mu Marundi bashobora gusanga bageze ku gice cy'amafaranga by'ukuri baba bahembwe
ubu rero uko byanditswe byavuzwe ni ukuvuga ko leta y'u Burundi izogirana amasezerano n'abakoresha bahariya nabo babahereze abakozi
oya leta y'u Burundi igirana amasezerano n'amashyirahamwe arungika abakenyezi hariya ni ukuvuga amashyirahamwe yo mu Burundi ayo mashyirahamwe nayo agategerezwa kubanza kwerekana ko abafite aho bakorana hariya bakayerekana amasezerano y'uwo mukenyezi abagira agende rero bakaca baguma baraba uyu muntu afite isosiyete yabarungitse atabikoze ibyo bagashobora kuca bahagarika ibikorwa byiwe byo kurungika abakenyezi muri ibyo bihugu
ikibazo leta yavuze y'u Burundi nubwo tutayironse kugira ngo ize kubidusigurira neza twarabagerageje kuvejo dutegura ikiganiro biranka baravuga ko leta y'u Burundi bizo bifasha kumenya abayo bariyo bikayifasha gushobora gukingira abakobwa bayo bazoba bagiye gukorerayo bayo rungitsweyo bikayifasha gushobora gutoza amatagisi n'amakori aho ntakoyokwe karimo ga Pacific
cyane cyane icyo cy'amafaranga cy'amatagisi nicyo kibonekamo cyane muri iryo tegeko ubundi ntabyibona nyine ntibiboneka neza ingene ibyo bigiye gukingira abo bakozi niko ishyirahamwe ryose barayisaba yuko risabye kwemererwa ribanza gutanga miliyoni 50 cyangwa guma bitwe n'integarizoza kugira ngo hagize umukobwa amererwa nabi bace bayakura muri ayo uwo muntu azoba iryo shyirahamwe abandi rizo baryarabitse icyo si kibi bakanasaba kwishyira hamwe byose imbere y'ukwemererwa ribanza gutanga miliyoni 100 kugira ngo ryemererwe gusa hanyuma uko imyaka ibiri heze rikama ritanga miliyoni 50 umukobwa wese cyangwa umukenyezi cyangwa uwundi mukozi wese arungitswe nawe imbere y'uko yemererwa kuzoca ku kibuga cy'indege ateza kubanza kuriha ibihumbi 100 aha leta y'u Burundi kugira ngo yemererwe kugenda
muri leta y'u Burundi
ihagaze cyane rwose ku nyungu ishobora gukura muri ibyo bintu
leta y'u Burundi
ruhande rwarwanira abakenyezi ntabyo mbona
leta y'u Burundi hariho imfashanyo izotanga uravuze ko umukobwa wese azogenda zurinda gutanga ibyo bihumbi 100 hari udufaranga izomufashisha nayo nk'ivyerekeye kurondera impapuro z'akazi kuko bisa nkaho azoba ari ku ruhande rwa leta cyane rwose impapuro z'akazi passport
nakimwe leta y'u Burundi yoyo iha yaba iryo shyirahamwe yaba uwo mukobwa kiretse urupapuro rumwemerera guca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura
bishyitse
autorisation de sortir du territoire icyo cyonyine leta iha uwo mukenyezi ibindi byose niwe yimenya akongera kariha leta ibihumbi 100 kugira ngo yemererwe gusohoka
bishyitse nk'umukobwa cyangwa umupfasoni akagirayo ibibazo atari ibyo guhohoterwa ibibazo bitandukanye uburwayi akibaruka icyo gihe azobazwa leta ya Arabia Saudite ya Qatar mu gihe ari muri Qatar cyangwa azobazwa leta y'u Burundi
ayo masezerano nk'ibyo ntabivuga nk'ibyo ntibitomoyemo ndibuka mu nama nshingamateka ko bageze aho babaza umushikiranganji aho yagenda kusigura iryo tegeko baramubaza bati nk'ubu hagize uwupfirayo mbega leta y'u Burundi izofasha gutahukana ikiziga cyiwe yavuga ati ibyo leta ntabizokora ishira hamwe rizobajyara mutwaye n'ibyo rizobibazwa barabaje bati mbebe uburenganijwe bigashika akazi byo kumurana hakaba amafaranga ategerezwa gusubizwa n'abo bantu bigaca rigenda guceca gihe bishyuye ko ayo mafaranga azoca ahabwa leta. Hariho ibintu byinshi wumva ko atari umukenyezi bakoreye ari leta irondera kwinjiza amafaranga mu kigega.
Muri Focode dusozera muri Focode ico mubona co kugwa kugira ngo ayo masezerano ahari aze kuneza y'abakozi aze kugira neza abakobwa bahora bagenda bagaca muri byinshi za Uganda. Hari inkuru nyinshi twabikoze ko ugasanga baca amagira maremare bamerewe nabi. Igikwiye gukorwa ku mpande zose, haba ku ruhande rw'abazokoreshwa, haba ku ruhande rw'abazurungika abakozi, haba no ku ruhande rw'abazofata abo bakozi.
Ahantu hose kugira inyungu z'abakozi zubahirizwe, byamarisaba ko abakozi bo nyine bagira babaserukira. Ikintu gihambaye nuko hubaho ishyirahamwe cyangwa isendika cyangwa ikindi kintu gihuza abo bakenyezi bari muri ibyo bihugu, akaba aribo bavugana na leta bakavuga ibyo bakeneye, leta ikabumviriza ikabagwanira. Hatabaye ibyo, inyungu zizobiza amashyirahamwe abagurisha n'inyungu za leta zo bikeneyemo amafaranga.
Ego Pacifique ninahaze murakoze cyane kuri kano kanya muduhaye ku ijuru ry'Amerika. Akanya kabanye gatonya niko mu mwarimu dufitiye, ariko mukanya turaza kubandanya ikiganiro na bamwe bari muri Oman. Mwakoze cyane kudufasha kugura ikiganiro no kudusobanuza cyane amategeko atandukanye ahari aheruka gusinywa. Ijuru ry'Amerika niryongera kubikora ko muzo twitabe nkuko mwabikoze.
Ego murakoze cyane.
Ego mugira umunsi mwiza.
Namwe
murakoze. Ego hije gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cha kabiri cha muri sanga ino musi turagikorera muri Oman. Turi kumwe na Anna ari muri Oman. Anna ikaze ku ijuru rya America.
Mukije.
Ego umeze gute ngaho muri Oman gana? Turi kumwe kandi na Bahati. Bahati na wewe ikaze ku ijuru rya America no muri sanga.
Murakoze.
Ego uruhande twabuze muri kino kiganiro turavyibutsa no ruhande rwa leta badusavye kugenda gusomera amategeko atandukanye mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Ntamenyesha makuru dufise ku rubuga kandi natwe dutegura iki kiganiro ntitwari gushobora gusimbira Bujumbura kugira ngo tuje gusoma ayo mategeko nkuko babitubwiye. Turizera ko umusurizina nabo bazoza tugasangira ikiganiro bakatwishura utubazo dutandukanye. Ndahera kuri Anna, tubwire rero urugendo rwawe rwo muri Oman, washitse ngaho ryari, uhamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze imyaka ibiri. Ndokwiza imyaka itatu mu kwezi kwa gatatu.
Uzokwiza imyaka itatu mu kwezi kwa gatatu. Wagiyeho gutega Anna?
Naciye ku kibuga cy'indege Bujumbura.
Ariwe witwaye uvuga ati ndagiye muri Oman, uhashitse byagende gute? Ninde yakurangiye, ninde yakweretse inzira ucamwo? Byagenze gute kugira ngo uje utohitemwo Oman gusumba hanze uja kurondera ubuzi?
Oya, sikuvuga ngo niho nahitemwo, mugabo mu gihe twebwe twagiye, urumva ko haheze igihe kirekire, twagiye biri mu bintu bimwe abantu umuntu wese ashobora kugira kontakte y'umuntu hari ino akamutuma umukozi. Hama no bwaga ta office si office yakora ibyo bintu byo kuvuga ngo turarungitse abakozi. Oya, naciye
ni umuntu yari yakuranze nk'uko ugenda gukora akazi ukorayo na gake?
Na benshi niko bagenda.
Hama akazi ukorayo na gake?
Akazi ko mu nzu byo mu nzu, isuku, guteka, ibintu byo mu nzu.
Ukorera umukoresha umwe kuva ico gihe?
Ego, ukorera umukoresha.
Agufashe gute?
Biragoye gutahura kuko umuntu ataba ari papa wawe cyangwa mama wawe uko agufata. Bivanye nuko uba wagiye kurondera ubuzima, wowe urabyemera ibyo ari byo byose. Mugabo sinovuga ngo aramfashe nabi cyane, nta nkubita kandi nta kintu kiba nkorera.
Agashara guhemba karagushimisha?
Oya, ibintu by'amafaranga usanga umwe wese afite ingene abyakira ayashimi nta mafaranga ashobora gushimisha umuntu n'umwe mu bivana n'ibyo ukora ibyawe.
Hanyuma umwanya ukora naho ungana gutega anawe
umwanya nyine dukora ntabwo nta bintu by'amasaha ngo uzokora amasaha ya oya urakora namba baguhamagaye mu ijoro nyine urakora nta kuwundi nta byo kuvuga ngo ni amasaha ya kuko nta makomvansiyo muba mwarahanye ngo uzokora amasaha ya aya ntukore cyangwa uyu munsi ntuzokora oya.
Iyo uvuga ngo akazi ko mu nzu, iyo umuntu akora ubuzi bwo mu nzu, hari byinshi, hari gukoropa, hari guteka, hari kumesa impuzu z'abana, hari kumesa impuzu za databuja canke za mabuja, uwo kazi ukora muri ivyo vyose ni akahe?
Kose.
Hanyuma uwo muryango ukorera ugizwe n'abantu bangana gute?
N'abantu batandatu.
Harimo papa na mama?
Abana bane.
N'abana bane. Ugume ku murongo ntuve ko ana turagumana gushika sivyo? Bahati, nawe uri ngaho muri Omane, ni kibazo gikunze kuvugwa ko abakobwa bahari bafatwa nabi. Mugabo uri umushinga nta uri umusore urubatse mbega
jewe?
Oya,
sinubatse.
Hanyuma we muri Omane ukora iki?
Jewe muri Omane ndaraba igisohoka n'ibyinjira aho sanzwe nkorera nyine.
Wewe numva ufise akazi ka kezi?
Oya, ni
nsanzwe nubwo atakazi kaba kabi
umuntu akoresha mu mutwe gusa nyine hanyuma karuhuka iyo hageze.
Wewe wumvise urugendo rwa Ana uko rwagenze? Ana ngo baramuranze arangwa n'umuntu ariyo amurangira akazi, wewe muri iyo mane wahisanze gute?
Je na cewe isa n'ibyagenze uko nyine narangiwe n'umuntu turaganira aransigira uko bimeze. Ihuriana rero n'ibihe bibi bya corona ko nyine hari igihe usanga hari ikintu gishobora gupfusa kugenda ahantu nari mu gihugu cy'Ubuganda, hanyuma ndabyiyumvira ko ndaza ufise n'intumbero yo kuexplora mirinye abwira ngo ndabe kumbura ikiruta ikindi naho kumbure nyine ibyavugwa byasa n'ibyo nyine ariko navuga ati reka nyine nirabire nigeze.
Hanyuma umaze gurikayo ayo bakubwira nayo wabonye wasanze aramwe canke warashitseyo hari ahantu ushika ukavuga ati ndicucije yo mba ndigumiye Bujumbura canke Gitega, wewe ushitseyo akantu ka mbere wavuze kabaye gute? Kabaye ndaruhutse, kabaye canke ndagowe?
Oya, bizanye kumbure n'ahantu hashasha kuko icya mbere coco narashitse ngaha ndahafise abagenzi bashika babiri, umwe yari akiri mu Burundi ategereje kuzogaruka hino. Ikintu novuga yuko kiba carambangamiye cyane mu minsi ya mbere sinarose abagenzi byihuta kugira ngo dushobore kuba twoganira ku bijyanye n'ibyo ngaha mbwago sinarabona neza yuko ibyo nshikiyemo fate kubyo nahora numva ko bitandukanye cyane.
Mbe harya anye mu wamungana nkabangahe ngaho muri iyo mani ga Bahati, abuzi abubona abo wumva
noshobora kumenya igitsigiri nyezina ariko gusa ndazi turi mu majana, turi nko mu majana nyeka nk'atanu majana atanu kuduga canke munsi yaho gatoya mugabo gusa uko biri kose turi mu majana turi benshi.
Hariho abakobwa batari bake ejo twari twumvikanye ko tuza kuvugana sinzi igituma amatelefoni yabo barazimye canke baba bari mu dukorwa twinshi tubabuza gukurikira n'ibiganiro bitandukanye. Umuntu yovuga ko baremerewe n'ibikorwa bya misi yose akenshi byifashe gute ku ruhande rw'abagabo?
Ku ruhande rw'abagabo biratandukanye cyane n'iby'abigeme. Naho hariho n'abagabo basanzwe bakora ubutungo nyine anakubwiye bwo mu nzu nabo nyine kicaye n'umwanya urabagora, si kuvuga ko baruha cyane gusumba abandi, gusa urabizi umuntu ariko arakorera mu rugo rurimo abagabo, abagore, abana, rero hari amwe rero kubafatiranya ku mwanya atari wo gukora, urumva ko no kurera umwana birimo no kubagaburira ivyo rero n'ibintu rero bidasaba umwanya, udashaka gutegura umwanya ati umwanya wumwe gafamfise umwanya kumure wo kuvugisha y'iwacu canke wo kwita wa mihiganiro nk'iki kugira ngo umutore umwanya umuntu wawe washaka.
Reka ndaza gusura kwa Ana na Bahati, mwese mutugereranyize kuva mu gitondo mukuvyuka gushika mu ryamu ku munsi wanyu ugenda, ariko mbanze nje gato ku mirongo ya telefone no kuri Facebook. Innocent wifuje ko ijwi rya Amerika riguhamagara kugira ngo uterere ivyiyumviro canke ubaze aho uherereye akabazo canke intererano. Rero
ore intererano no guhano nashaka kubaza ni kuki aba bakunda kujyana abakobwa cyane kure kujana bakobwa kandi nabahungu babakeneye gukora ubwo buzi ino rero tege turi mu Burundi cyo twumva yuko abakobwa bagiye mu bindi bintu kandi no mu kibano cyumva umukobwa wese agiye mu byo by'Abarabu nta kazi yedina abagiye ko nico gituma rero ine cyo twitugira makenga leta nigende leta nifati yuko abakobwa bagiye basinya amasezerano yuko umukobwa agize ikibazo iyo hanze bizobazwa icyo gihugu izocyamakiriye kuko nk'ino tege iwacu ingozi twarumvise cyane yuko hagiye abakobwa kubwo abakobwa twumva ngo bafashwe nabi bakorasa bakobayo tegimcyo kibazo ino cyane cyane twari dufite.
Urakoze Inosa, harimo utubazo harimo n'intererano turaza guha na mikro canke bahati bakwishure. Urakoze buri munsi mwizi ngozi.
Ego murakoze namwe.
Ego nifate na Damascene imbere yo gusubiza mikro muri Omani. Damascene ikaze kuje kuri Amerika.
Ndabaramukije.
Uherereye ga Damascene?
Uherereye hano i Bujumbura mu Gisagara.
Bujumbura havugwa make.
Bujumbura n'amahoro kweri, tumeze neza, haragakirima kameze neza, kavura kahatohoka muga ntikaguye.
Hari n'abategetsi bashasha nabonye mu kanya bahejeje no gushiraho uzo ugiye kutwara kaminuza nkuru y'igihugu. Urumva hari hindagurika ry'ubutegetsi mu bisata bitandukanye, muriko mwakira gute abategetsi bashasha?
Turiko tubyakira neza, izo nkuru natwe turazibona. Iyo turindiriye no kwitega icyo bazotumarira ko hari gishasha bashobora kutuzanira ibintu bikabandanya bigenda neza.
Kureka rero tugaruke ku byatuzindukanye. No munsi twazindukiye muri Omani turaba ivy'abakozi baho. Akabazo kawe canke intererano kwa Ana na Bahati bari mu bakozi b'Abarundi bari muri Oman.
Igihe natanga iyi nimero nabonye ntuje poste yanyu ngaha kuri Facebook, numva ndabaye interese ko nanjye ndoza akajyo nogira icyo ntereye. Muri make rero jyewe urya ngingo nabonye ari ingingo nziza kuko mfatiye ku byo nahora numva. Ni ukuvuga abakozi bajya muri Omani bahora bagenda bitazi n'amategeko, bashyitseyo benshi tukumva bariko baratabaza ko hariho abagiriyeyo ibibazo, abafatwa nabi, abahohoterwa mu buzibu canke buriya, ariko ugasanga ntibagira aho bitura kuko bagiye bitazi n'amategeko. Ubwo rero nimba iryo tegeko ryoba ryabonetse ayo masezerano akabaho, nibaza yuko leta y'u Burundi ari imbyeyi yoba yashoboye gufatira agateka kazi na muntu bagakoresha uburenganzira bwa kiremwa muntu kujya umuntu aronka akazi mu Burundi biciye mu mategeko, agasinya kontra akagira ibyo yemerewe, akagira ibyo arekuriwe n'ibyo nawe yubahiriza. Ibyo byose bikubahirizwa ku buryo umukozi azogenda akajya ku kazi yiyumva, kuko ngaha mu Burundi ubuzi bwarabuze. Ni byiza yuko rero aho buri leta igira icyo ifashije kugira ngo abashoboye gushikayo, abashoboye kubukora bajye kuburonka, ariko ya mategeko akaguma yubahirijwe.
Urakoze cyane Damascene ngaho i Bujumbura mu Burundi. Ubandanye kugira umunsi mwiza n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze namwe kumpa ko kano kanya.
Ego Innocent deka Bahati ndaguha akabazo ka Innocent ha Damascene nawe ndaza kumuhaka ana nawe cenda muhaka Damascene. Innocent umvise ivyo aba bajije kuki hagenda abakobwa benshi cane ngaho onye muri ubwo buzi.
Ico ni kibazo gifite inyishu itomoye cane. Nkuko ana yabigusiguriye navyo nabigarutseho gatoya, abakobwa benshi nako ni bose bakora ubuzi bwo mu nzu. Rero ufatiye ku mico n'akaranga kaba Barabu barakunda cyane gukoresha abakobwa gusumba abahungu, kuko uri kuharaba ukuntu bazifashe. Abagore ba Barabu kenshi ntibakunda guhura n'abantu bandi b'abayitrange cyane umwirabure cyangwa abantu baje bava b'imico itandukanye n'iyabo. Mbere hagati yabo nabo nyine abahungu n'abagore ntibakunda kubonana. Icya kabiri uko urugo rumwe rushobora gukenera abakozi batatu b'abakobwa bakora mu nzu usumba uko ingo nyinshi zikenera abahungu, ko kenshi uko hari abahungu bakora ubuzi bwo hanze nk'akaruhi nk'akankora nakakubwiye hari n'abakora ubuzi bwo kubaka bagakora ubuzi bwo gucuruza n'ubwisuku hanze y'inzu rero urumva uri kuragereranya rero n'imihana ibigize iki gihugu n'ubuzi bwoteza gutwanga ku bakobwa canke ku bahungu abakobwa ategerezwa kuba benshi gusumba abahungu kandi izo nka twe tuba turi ngaha turabibona cyane nk'iyo umuntu viza yiwe iheze umubosi akamurekura ati irabire ahandi hantu ushobora kugenda gukora nimba utagishimye kugumukorana na jewe rero benshi baramara umwanya kiringo cy'ukwezi amezi abiri n'ayarenga batararonka uwundi nubwa umusponsa umubosi mushasha ariko ku bakobwa ho birihuta cyane ubuzi bwo mu rugo bari bwinshi cyane barazi yuko nabo nyine basanzwe barondoka cyane ngo yabwiye yuko ari mu muryango w'abantu batandatu ubwiranije rero n'igihe tugezemo umuryango w'abantu batandatu umva ko kenshi usanga bose abakozi barenga umwe
imbere ko canjira kwa kwana nawe akadufasha kuwishura akabazo kwa Damascene mbe kuki bashima kuja i Burundi n'ahandi abana babo nta bakozi bashobora kuronka ngaho muri Oman nta bakozi bahari ni kubera iki yuha canke abahari baja mu biro bitandukanye
bava mu bindi bihugu
nshaka kuvuga ico bita mu gifaransa main d'oeuvre abakozi babo baba Oman bavangaho muri Oman bobo kukibaza gushirondera mu bindi bihugu aho gukoresha abene gihugu babo nta bahurumbira ubwo buzi bwo mu mazu canke ni kubera ko babahemba iyo mafaranga muvuga ko ari make
ya uri kuraraba ibyo uri kuravuga nibyo kuko baravuga yuko umomani ngaha iyo bibaye ukamuha kazi uramuhemba hejo yo kuva ku mariyari mu kigihugu ashika ku 300
abari amadorari nkangahe tugeranije
ni kuvuga n'inshuro zibiri n'igice amadolari abangana n'5,000 y'amadolari
hama mwebwe mugaca muhembwa ngahe nimba atari banga
keshi bari banga nyene gusa
tugereranirize
gutanga moyene ufatiye ku mishahara basanzwe baronka barahera ku 80,000 y'amariyari y'iki gihugu bakanashikana no ku 200,000 ariko abo 200,000 si benshi abo tumenyere twumva 80,000 ihabona ashikana ja 80 n'umugwi w'abantu bakeya mugabo majority bahembwa mu 100,000
ni ukuvuga nk'amadolari 200,000 ku kwezi
ni nk'abiri ku kwezi gusa uri kuraraba kuri ukoze statistique
ni nk'ubara
benshi bashikana nk'abiri n'itanu
mbwa muri ayo
2,300 benshi bari mu interval 2,500
ayo 2,500
hari abatashikana bakeye
aya 2,500 nayo ku mufuko injya nibo babaha agahuzu barabaha hageze kuvugwa barabavutse
ndivana ningene n'ahantu ubusanzwe ukorera nk'akaruhu aje wasanzwe nkorera simbana no na data buja no kuvuga ngaho ije gufungura ndimenya mugabo gusa twabiharu rukundi hanyuma hageze kuvugwa coco nibaza ko ari itegeko nimwe iki gihugu babishira imbere cyane mbere hariho na assurance y'ubuzima kuri bamwe bamwe barayibakorera iyo hageze rero kuvugwa cyangwa urwayi bayimenyesha barabigukorera hanyuma hariho n'abandi usanga bimenya nka byose ariko bakabiharura mu mushahara gusa icyo novuga kuri rusange kuri twese
nukuvugwa yego Anna turacari kumwe Damascene ahanini yagarutse ku masezerano ngira bari yumvise amasezerano baraye basigure mbe Anna muranze amasezerano mashasha abagenga Anna
hello
turakumva muhinga bw'ivyuma bari basa nk'abakwigije inyuma mbwabo garuka amasezerano urazi warayasomye waracishije kwa akadisho baraye babariye
oya ntabwo bayatubariye gusa kubera kukuntu usanga ugiye kuri Facebook ugasoma ati bavuga ibi hari ibyo nagiye ndasoma bimwe bimwe kuvuga ngo ndayati nyine kuyamenya
abo mugendana abo muvugana ubwawe wewe wumva ari amasezerano azo kumarira iki inyungu ni ya
kubwanje irashobora bayakurikije inyungu sinini cyane mugabo ntiyobura kuko tumaze kuronka abaduserukira mu gihugu turimo aba ari akarusho nk'akarorero ngaha muri Oman aha muri Omani nta ambassade dufise. Aha muri Omani n'umukozi arashobora gushaka gutaha akaburi ngene ataha kubera iki nta bamuvugira afite ibindi bihugu byose biba bifite ambasade. Niyo mpamvu Uburundi nta ambasade bufite, usanga niyo mpamvu n'imishahara yabo ni umushahara muto cyane ugereranije no ku bindi bihugu byose. Ibihugu byose byaba biri muri iki gihugu, Uburundi nibwo bwa nyuma. Kandi usanga biterana n'agasuzuguro.
Wewe uri mu muce ana, wewe wagiyeyo haraheze imyaka, ugiye kwiza imyaka itatu riyo, wewe uri mu muce w'abantu tutovuga ko begwa n'amasezerano kwera bashasha bazoza baraza mwabyumvise ku siguro za Pacifique n'ahazwe twatanguranye kino kiganiro, bazoza barabanza gutanga ibihumbi jana baha leta imbere yo kugenda, wayo nayo zotanga kukusanzwe uhari mugaba ari nkoho gucaguza akavuga ati amasezerano kwege ayo mafaranga yatange byose bizokubazwe ku ruhande rwa leta nk'abandi bantu bizoba baraba gutanga amatagisi amakori chanke wigumire gutyo wikorera nk'uwigenga wibako habaye ikibazo bikurabe kitabaye naho bibe bikwereye wo hitamo kuguma wigenga ntiyagira icu uza ubaza leta y'u Burundi nayo ntiyagira icu kubaza chanke
jewe kubganje kubera amaze kugerino numva menga ayo masezerano ntabwo ntabwo no ntayo nojamo kuko numvise menga hariho ibi ibyo batoba bariko barankorera nanjye ari byo byonshimisha
nk'ivyahe akarorero
kuko
duhe nk'akarorero.
Halo,
duhe nk'akarorero k'ivyo wumva bato gushikira ko wari wipfutse.
Ibintu tuba twifuza na cyane cyane ino ni kwa kundi ugira ikibazo ukaronkaho witura nambari n'umurundi apfuye birashika kuko nta hantu namwe abantu badapfa mukagenda no kumenyesha ati umuntu yapfuye bayitwarika iziga mu gihugu iwabo nk'uko n'ibindi bihugu byose bibigira. Ibyo ntabyo twigeze twumva. Ibintu nakunze kumva mudori hamatakse mudori ibiki nta bintu numva by'inyungu cyane rwose ku mukozi yoba ari ino. Nakunze kumva nka twebwe dutazwe tuhari numva nanga kibirebire cyane mugabo nk'abandi bo bari bashasha kuza bogerageza nyine bagashyirako n'izindi ngingo ziborohereza kuko ntabwo byaba biryoshye yuko umuntu n'ubundi aguma ateseka byitwa ko hariho na wene entere ariko arindiriza mu gihugu. Twasaba leta yuko yoraba inyungu cyane cyane y'umurundi n'agateka k'umurundi kuko baduhaye agateka umurundi mu kindi gihugu n'igihugu kigira agateka.
Yego, urakoze ana. Turafise na Johnny. Johnny ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga. Duka ku ijambo akabazo kawe ana na Bahati bari muri Oman.
Sawa, nagira mbaze wa ana abo bari muri Omani kubera bobo birabaraya birumvikana cyane cyane kubera ariyo baje gukorera. Nagira mbaze kubyerekeye amategeko leta y'Uburundi iheruka gufata no gushinga. Nagira mbaze ko boba bayafashe ku mvo zo kugira ngo bazokingira abantu bagiye gupagaka hariya cyangwa gukorera udufaranga hariya cyane baba bari bashatse gufatanya amategeko kubera babona hari ikintu nabyo baza barakura kuri umwe umwe yagiye gukora hari nimbana ayo makuru nicyo yabyitse cyangwa ayo mategeko yari akemukiye neza ngira gushikiriza cyane ibyo yatahiye neza. Urakoze,
urakoze mugabo Jo. Umbabarire akabazo kawe abari Bahati akishura kuko anawe yamaze kuvuga hahagaze kuri aya masezerano ko ibyumviro vya John kuri aya masezerano ntavyo turumva. Ugira umunsi mwiza. Akabazo kawe ndagahindukirije kwa John muri Omani. John, akabazo kawe nkundire kishugwe na John kuko ana yamaze kutubwira hahagaze kuri aya masezerano ariko John we ntaratubwira ico yibaza kuri aya masezerano. Urakoze.
Okay.
Ugira umunsi mwiza, John.
Murakoze.
John ikaze ku ijwi rya Amerika. John utwishure akabazo nako. Bahati murantunga. Bahati uratwumva?
Narayasomye.
Duka ku ijambo mudutu.
uriko urabiraba arafise cyashobora gufasha umurundi wawe wese yagiye gushakishiza ubuzima hanze y'Uburundi yaje cyane mu bigobe by'abarabu ariko riko araba cyane aza n'ato waje gufasha nkuko wariwe wese ko byega yo babyiteze nkuko uyu anaya bivuze ego nibyo turakeneye abaduserukira kugira ngo tumenye uburenganzira bwacu ngaha kugira ngo uwo yagize ikibazo uwo ari we wese ashobore kumenya uwo yitura kugira ngo atunganirize nibyo kugeza ku ino saha je nshobora kuba nafite ikibazo mugabo mugenzanzije ejo akakigira ariko rero hino turafite konsira naho atambasade ihari jewe mbona neza ko byari byoroshye cyane mu gihe ibyo bo bizeza ntuze ya konsira ngaha hanyuma ikabikurikira ndumva hari abagendayo ariko gusa uri kwaraba ngo basa n'abadatunganirwa nk'uko baba babyifuza
nukuvuga ko ari habitura nukuvuga ko ari habitura abahagarariye Burundi ngaho ntihagicura bafasha nibyo ushatse kuvuga
bo baba bafasha ariko mu nzira bonye ubwaho batavyifuzamwo hari gihe umuntu abashaka ubufasha bwihuta ariko bikangombwa ko atayemwemera umwanya wo babishakiramo uko benshi bagira ibibazo byabo byihuta arabifuza gutaha kubera ko bapfishije kwera ko bifuza kugenda kugira imanza ikiringo no kuvuga batekanije kiheze ariko ugasanga arabaye mu gucerewa
none muri ico gihe ubuserukizi buza bukora iki mu gushaka gutakwanya mama mushaka ipapuro biratahana
sinzi kubera ariho aba bafite ibibazo byabo byite kwera ariho nka busanga naho biruko ara dufite impapuro zitandukanye ngaha hari usanga ari ngaha kuri visa yiwe n'uri ngaha kuri visa y'umu boss wiwe rero arabitura yo konsira mugabo ku nyungu zabo zindi zitaramenyekana mugabo nibaza yuko aho arimo n'abadasa n'abadafite impapuro n'ifuno bifuka muri rusange
ayo maviza mbega abagugwa gute baraba nimwe muyigurira hageze gusubira kuyasubizamwo n'amafaranga umuntu ari wese ashobora kubona byoroshe mutwo aba yakoreye
abigurira amaviza ni bakeya cyane nibaza yuko byo ari nk'ibice nka bitanu ku ijana ariko kandi ugereranije n'akazi umuntu abakora nayo abahembwa aba ari makeya cyane
turafise na Twagirayezu ku wundi murongo wa telefone Twagirayezu ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane kuko ni Twagirayezu Marcel ndi Kigali ndashaka kubaza tumirwa bacu uyu munsi uyu munsi tumaze iminsi tubona ku mavideo uriya mukobwa wo muri Kenya wakorerwaga ihohoterwa ku buryo yagiye asahubwo yaje none ari nk'umuzima ko yagiye ari umuntu agarutse ari nk'umurambo hanyuma tukareba uriya mukobwa wa Uganda uherutse kwicirwayo nabwo uwari wagiyeyo niwe wabibonye anatangaza ko hari abandi benshi bakambitse imbere ya ambasade ya Uganda muri ibyo bihugu noneho hari umugabo w'inshuti yanjye ugeze kuvana iyo hirya n'abarundi kazi baraza kigihe bari bagice Kigali bakabona ubugera hakurya yakoze mu mufuka muha n'amafaranga kubera ubuzima yari arimo yamuganirije imibereho yari arimo n'uko arameze dusanga iyo hirya si abantu bafatwa bunyamaswa none bano bantu bari kutuganiriza niba nta banga ririmo rwose batuvizikuze ibyangombwa byari pasiporoti nimwe muzibike cyangwa barazibabikiye icya kabiri mukorana mute na ambasade ku buryo igihe muhohotewe mushobora guhita mwitabaza ambasade ese bibaye ngombwa ko mushaka gutaha biroroshye guhita mugenda cyangwa ni ukubanza kugira ibyo muzihari amasezerano ntakuka mwagiranye n'abakoresha banyu ku buryo amasezerano ataruzura n'ubundi mutayibuka kuko hari ubwo ushobora kuri kuvugira ku itangazamakuru nk'uku ugatinya kuvuga wenda kubera ko baguhaye limite turavuga ibi n'ibi turaguhitana mu by'ukuri mutubwiye ibyangombwa byabyo biri mu bifite cya kabiri isaha ku isaha washakira gutaha wasaha icya gatatu hari igihe ubona akazi karenza kwa rufite ubonye akazi wemerewe guhita ugahindura mu buryo bworoshye nta kindi kindi bisabwe murakoze niba dusubije ibyo ngibyo
murakoze Twagirayezu
murakoze cyane
ndahera kuri Ana ngo ibyangombwa urabifite kuri wowe canke nabyo ufise
abiki byangombwa ni ukuvuga usitse mu nzu ikintu cya mbere bakubwira bagusaba pasiporo
kubera iki barababwira igituma baca bayigusaba
yego
bakavuga ko ari kubera iki
mu bisanzwe ingene bimeze umuntu kugira dino umubosi wiyo niwe atanga amafaranga yo kugura pasiporo twebwe ubundi turi mu Burundi urayigurira ariko amafaranga ya pasiporo aba
turacyari kumwe ga Ana turacyari kumwe baturabire muhinga bw'ivyuma ko na tukiri kumwe ana turumva acitse badufashe muhinga bw'ivyuma ba mugarukane bazo badufashije ariko mukurindira ntaco bahatiwe turacyari kumwe bahati bandanirizaho ana yarageze na wewe nta passport ubika nkuko ana tayibikira
na mwumvishije ari Kigali naho izina giwe risanira injanye
yitwa twagira Yezu Marcel yitwa twagira Yezu Marcel
Marcel yabajije ibibazo wari wese ashobora kubaza rero umuntu yashitse ngaha baramubikira ibyangombwa jecho nibaza icya mbere cyose nibaza yuko ayumva z'umutekano w'ibyangombwa kuko kenshi icyangombwa gitakaye bibatwara uburyo bwinshi kugira ngo bashobore kwabo musubiza mu gihugu nyeneco iyo hageze yuko asubira inyuma hanyuma ikindi nacyo yavuze kujyanye n'abagande nabo muri Kenya abo nibaza nimba ariko aranyumviriza abo bakorera mu gihugu cya Arabia Saudite harimo novuga difference nini ya cyane ingene abakozi bungaha twege turi muri Arabia Saudite bafashwe ntawe bidiha Arabia Saudite barapfa barahohotegwa wari we wese ariyo nahato barashikirwa arashobora kuyikubwira ntabanga rero ikirimo ko jewe ndagerageza ndafise abagenzi mu Bugande naranabaye imyaka ingahe ndafite abagenzi bagiyeyo n'amaofisi batwara kenshi wasanga arababanyi banje rero harakunda kubibazo nka bene ibyo ndakora gukurikirana n'amatizi yo mu Bugande amaraji ibibazo nk'ibyo rero byabaye kenshi cyane rero ariko nibaza ko bitandukanye n'icyo ngaha ikindi nacyo hageze gutaha urabimenyesha ariko gusa hari amasezerano naho benshi batayabaha ngo bayasome ariko nabo naba ba bosi ngaha nabo nyene barafite ingene bayifata minimirigwe we gusaba bona ushitse bakibaza yuko uzokora ikiringo cy'imyaka ibiri ko niko kontra n'imyaka ibiri bakiyumvisha neza ko iyo kontra iheze ariho uzofata inyigo y'ikurikira twate utaha canke uhagume ariko rero ko amasezerano yivuga avuga neza yuko mu kiringo cy'amezi atatu iyo udashimye kubandanya ugashima gutaha wirihira itike y'indege
wirihiritswe inde nuvuga ko ibazana ari baba ibarihiye rero
uko bigenda naje cyane abakobwa uhereye kuri visa ku itike y'indege byose n'umuhe bya kona kwera ari byiyongereye ko barayibarihira
ngubonye kandi kazi naho nk'ubu uno munsi uraje ubonye kandi kazi bakuguriye tike nturi usubire mu Burundi urabitubwiye ati hageze amezi atatu ukumva ushaka kwitahira mu Burundi uragenda ariko ukirihira tike hamari nkamwe ukabonye ayo mezi atatu atarahera ukava kumuhana baguhemba amadorari 200 ukumva handi ugiye kuronka 300 gahitamo kugenda hari ibyo urinda gusubiza
kenshi ubwo bwigenge ntibukunda guhabwa abantu babaje kuri visa y'umuntu ayo mahigwe aboneka canke ubwo bushobozi wo bugira iyo kontra y'imyaka ibiri iheze niwe ufise uburenganzira bwo kuja guhiga uyundi mu bosi canke uyundi mu ahandi hantu ushobora kuronka umushahara wisununuye no kuvuga amasezerano ari imyaka ibiri mu gihe nyene wewe ushoboye kuyamara kenshi iyo bikwanyiye ari umuntu w'inzigo arashobora gusubiza mu gataha itike yaba ari yose iyo munaniranye burundu kenshi ntibahitamo kukurekura ngo ugende gushakisha kandi kazi
reka tugaruke kwa ana aragarutse ana ikaze kandi twizere ko warugiye he warubanje kuja gufasha umwana
oya telefone
yari byagora ntacyo bira turabizi ko bigoye n'abapfasoni none gana mbega aho ururimi mukoresha hagati ya mwebwe n'abakozi n'abakoresha banyu bavuga icara muri iyo mani
bavuga icara abo
mutamuhanahana amakuru gute iyo wakoze agakosa canke hari ikintu ukeneye urabona n'abapfasoni turakenera utuntu twinshi duca kwa bamabuja gusumba kwa badatabuja uca ubigenza gute
utaramenyera birakugora gusa nkajyewe numamenga ntibyangoye cyane kubera nari nzi icyongereza naramubwira kandi umumabuja wanjye nta cyongereza azi naramubwira umubosi wanjye nta kibazo ucamufata nk'umupapa wawe uramubwira nangwa nibwo umubwira bari kumwe camubwira
Ha mama buja nawe yashaka kugira ica gutumya kabanza guca kwa sebuja kugira ngo kumushinga ntawe kugira ngo muvugane
Nibisanzwe ari bugishika biragoye cyane mutahurana barana cyabura cyane kuko kuba uri kuravugana n'umuntu mudahuza ikintu na kimwe umutumizi akazaniye kibirababaza cyane ariko uko iminsi igenda baragenda bakumenyereza bakakwereka ikititwo kiga nka kujya wiga nyine utanguye mu wa mbere
ubu rero nk'ubu wowe hariho utujambo tutari duke uvuga mu carabo nka shukurani urayivuga n'utundi tundi
imyaka itatu
ni myinshi wa mugani wawe uzi no gusaba amata no gusaba icyayi no gusaba umukate n'utundi
byose ureka kumenya nkabijya bicaye bariko baravugana iby'iwabo byinshi ntubimenya mugabo nk'ibintu byo mu rugo urabimenya byose
hama ikindi kintu buriya Omani hagwiriyemo idini ryawe n'abayisilamu hariho uguho hariho uko borohereza mu gihe uje uri nk'umukatolika ugasenga kwa Mungu urazi ko kumusigiti ni kwa gatanu barakorohereza bakaguha uwo mwanya wawe wo kurondera aho uja gusengera nawe
nta yandi masengera hari
hama kubyerekeye imyambarire bari abapfasoni bari kwiza cyane yana babitwikiriye kenshi hanyuma mu Burundi naho hari n'igihe usanga umuntu ashuhiwe cyane akumva yo kwiyambara agasengeri n'akabutura gusa kugira ngo bimuhe amahoro iyo uje ufite iyo myambarire yaho wavuke naho wakuriye niki barakorohereza kugira ngo ubandanye cyangwa biba ngombwa ko ubahiriza amategeko yabo nawe ukambara nk'uko bambara
Oya nabwo ushobora kwambara impuzu nk'izo wambara impuzu bakuguriye ibyo bakuguriye byose nibyo wambara utegereza kwitandira utegereza kumera nk'umuyisilamu niyo migenzo yabo ntabwo ushobora kwambara nk'uko ubishaka
urakoze kudutahuza byinshi nigaba turi kumwe nigaba uratwumva kumva nigaba atakiriho ku murongo wa telefone aradutunga Charles wewe turi kumwe Charles turi kumwe amajwi arisubiriza yanje sinzi gituma ngira ngo baratarara mwinga bw'ivyuma biriko biraba Charles uri hehe
ndi mu Rwanda
akabazo kawe canke intererano
Oya nagwari ikibazo. Sinzi wenda ikiganiro ntago nagitangiye ntago ndi kumva radio ariko
hari. Yewe ntakundi ntidutumwanya kuko dusigaranye na muto tugutumire kuzosubira gutanga nimero yawe wumvise ikiganiro kuko tuba ni wowe wayitanze ngo duhamagare. Urakoze ugira umunsi mwiza.
Okay.
Ego, Ana tubwire rero gusa nk'abasozera tubwire umunsi wa Ana kuva kivyuka mu gitondo gushika bwire. Bigenda gutura vyuka ukagira iki twumva ingene ubayeho mu rugo dusangize umunsi wange nugenda. Sabge?
Ati umunsi wange ntuba woroshye cyane kuko wari umunsi ukomeye kuko mba nkora ibintu byinshi cyane. Ndabyuka mu gitondo ubu ni iminsi y'ishuri.
Ana tugusabe uvugire kuri telefone ureke gushaka muri yo parleur kuko biranka muhinga bw'ivyuma ntibakumve neza no kuvuga ko nabandi batari ko barakumva tubwire rero umunsi wa
umunsi wanje ntuba woroshye kuko mu gitondo ntegereza kubyuka kare cyane Kekitai kubera abana bajye ku ishure nkajya nsigara ndakora isuku buri kintu cyose nkamenya yuko nza kugera ku mugoroba buri kintu cyose arije nagikoze
ubyuka sangapi ukarya amasangapi
kenshi mbyuka saa kumi n'imwe nkakora kugenda sandwi nka saa munani nkaca nja kuruhuka
baraguha ku kanya ko kuruhuka
ego nkora barakampa ariko si bose s'ahantu hose hariho abatakaronka hariho ubandanya akora ugasanga agejeje natasa y'ijoro mugabo si bose nk'uko
mubisanzwe ngene bimeze.
Mhm.
Allo?
Tuko turakumva.
Mubisanzwe umuhana wose urugo gose rurafise ibyago nkuko nongaho mu Burundi urugo gose rudafise nkama amategeko asa n'urundi rugo. Nino niko bimeze. Mhm. Hari habu sanga umukozi bamworohereza akajyama n'ahandi sanga atajyama n'ahandi sanga byoroshye.
Nuko rero hanyuma kajambo kawe kubakoresha batandukanye ntimumvururimi mugabo aba leta y'u Burundi nayo masezerano akajambo kawe kanyuma ico babagira ico hanura bari mu nzira bagana Oman ico bitranye
twebwe nahubwo twosaba leta y'u Burundi ege karekura abakozi bakaza gukora kuko mu Burundi barashomereye uraheza amashuri kamara imyaka myinshi atakazi ufite twobasaba kugira ngo amategeko batoye barabe n'ibyo n'ibindi baza barongerezamwo bizoza birorohereza abakozi na cyane cyane kuronka aho bitura kuronka aho bitura nibyo by'ingenzi kuko kumva ngo bazoza gushyira amategeko ku mwarabo ntibyoroshye kuko aba bantu ntiboroshye cyane atategeko bazanye ati uyu mukozi uramutwaye umukuye ngaha bishaka bidoda biragenda kandi barabyubahiriza bafite ufite ofise wabuye ko ukaba ufite umuntu bakominikana akamubwira ati umukozi wawe bigenda uko wakora uko wakora uko akamukuye kuri iyo ofise hanyuma bakaza baravugana n'umukozi akaronka uruhushya rw'uko iyo telefone kuri ofise ati ndagwaye cyangwa ndamerewe nabi cyangwa nkora akazi kenshi nimumvugire bamfungurize ibyo ni byo byofasha cyane gusumba ko bogenda ngo bariko bariga ngo badoda baratanga ngo amafaranga aya n'aya ntaba ari byo bashyira imbere cyane hama abandi bakaza gukora kugira baronke ingene bakwiyungunganya kubera mu Burundi ata buzi buhari.
Kurakoze cyane hama Bahati nawe akajambo kawe kanyuma ku mpande zose abaza bagana Oman nk'abakozi abasanzweyo hamwe na leta y'u Burundi kuri ano mategeko mashasha.
Kiza cyane nta utobishima narasomye ajya amategeko hari byo basaba abasanzwe cyangwa babyifuza gukora akazi ko kurusha abakozi hino uko byo bazyiza hino nyine bagiye barahashyira sinzi ko ba ofisi cyane ibiro nupfuga ari nka branche y'abasanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo bashobore gukurikirana abo bakozi nuko by'ukuri icyo ari cyo cya mbere cyo kwihutirwa cyane kuko abo bantu niba bari kuri tele gusumba bari mu Burundi hanyuma abantu bagatangura gukora akazi kabo hakaba rusansuma y'abazaba binjiye bashashe n'abasanzwe barimwo kuko naho tutaciye kuri abo cyanke amategeko asa n'ataturaba cyane kuko ijya kora ry'ibihumbi ijana ko mwabivutse itaturaba neza ariko tuguma twese turabarundi. Icyo navuga ku bijyanye no kubareka nibareke baze bakore hanyuma bagume babakurikirane nibyo mbona ndacyane kirihutirwa cyane nuko bobanza kuraba neza ko banza gushyira abasiyeje abantu bakurikirana ngaha. Hanyuma umaca makeya twakinguruka ku iyo ngingo kuko nyine itariyo gusahiriza kugira ngo kandi itabaye nabo bafite ibibazo bitandukanye kuko iyo turimo turavugira ngaha muri Oman hariho n'abandi bari muri Arabia Saudite aho twavuze ko ari bo babangamirwa cyane gusumba bari ngaha.
Murakoze cyane Anna na Bahati, mwakoze cyane kwitaba ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika. Basifa mu batubwire ko twabarundi tukababura twashatse kubana nabo ku murongo wa telefone ariko mudutangira ubutumwa kuri abo bigeme twari twararitse ariko bikanka ko tubatora bivuye ku amatelefone yabo atari kwararengana. Muze kubashikanira ubutumwa mubahe n'ikiganiro kugira bumvirize ibyahavugiwemo. Bahati wakoze. Anna nawe wakoze mu ruranirwe mu buzi bwanyu muri mwongaho muri Oman. Reka dushime kandi dushimire abatandukanye bashikirije ibyiyumviro byabo n'ivyinshi kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Abakurikiye kino kiganiro mwese namwe bwe mwakoze, abagifatiye mumva heno mu njahe mushaka kongera gusura kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. turashimira na Pacifique Nini Nahadze wo muri Fokode yari yabanye natwe mu ntango za kino kiganiro dufasha gutahura amategeko mashasha agiye kuganga ingene abakozi bahana hano hagati y'ibihugu bihugu vy'Abarabu n'u Burundi. Diana ninahadzwe ni jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza muri isanga y'uno munsi. Hari utubazo leta y'u Burundi yari gushobora kwishura mugabo ntibashimye kubana natwe, badusavye kuja mu Burundi gusoma ya mategeko icumuco bise archive, no kuvuga ububiko mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ariko ntivyari gukunda ko dusimbira imbere kugaruka kuremesha kino kiganiro. Nitwabaronka tuzobaha umwanya nabo batubwira ico bagona kurano mategeko. Mandanye kuranirwa mu manyi no mu vyanyu, ahanje turaza kuba turi kumwe saa 12 mu yandi makuru yo kumugoroba. Thank you.